ni radio ijwi y'America ijwi y'America rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda murundi mutwumvira kuri 100 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana kane bice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu wa Kaburungu radio yacu vewa Kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese na mwakunzi radio ijwi y'America muri kumwe na Frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga amakuru hashikirizwa mu rwi w'abashakashatsi bakurikiranye hafi ikiza cha COVID-19 avuga ko abantu banduye umugera wa COVID-19 bangana n'imiliyoni amajana abiri na cumi n'umunani n'ibihumbi amajana abiri na cumi na batatu amajana umunani na mirongo umunani n'icenda mu gihe abo imaze guhitana bangana n'imiliyoni zine ibihumbi amajana atanu na mirongo irindwi n'umunani n'ijana na cumi na batanu abarwaye icyo kiza bakarokoka nabo bangana n'ibihumbi ijana na mirongo icyenda na batanu n'ibihumbi mirongo icyenda n'amajana ane na mirongo icyenda na batatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abamaze kwandura umugera w'icyo kiza bangana n'imiliyoni mirongo itatu n'icyenda n'ibihumbi amajana icyenda na mirongo itanu na rimwe n'amajana atandatu na mirongo itanu n'umwe mu gihe abantu ibihumbi amajana atandatu na mirongo itanu na batandatu n'amajana ane mirongo umunani na babiri bahitanywe n'icyo kiza abantu ibihumbi mirongo itatu n'amajana icyenda na mirongo ine na batanu ijana na cumi na batanu banduye umugera w'icyo kiza hanyuma bakavurwa bagakira mu bihugu byo muri Afurika naho nyene icyo kiza kiratema kigacongora muri Afurika y'epfo hatangazwa amakuru y'ubundi bwoko bw'uyu mugera C12 uriko uratohozwa icyo gihugu kiri mu bihugu byo muri Afurika bitorohewe n'icyo kiza kandi hari n'abarundi batari bake baba mu cyo gihugu icyo kiza cyahitanye mu Burundi amatwi adusumira ibiharuro by'abandura uyu mugera byahora biri ku rugero rwo hasi ubu byaraduze mu kiganiro muri sanga cyo munsi turagaruka kuri icyo kiza kibandanya kwiha inkumbi hirya no hino ku isi mu batumire bacu harimo abafite amakuru y'imvaho y'ukuntu icyo kiza gisindikaza umurwayi kuko ubwa mbere na mbere ari abaganga kandi ari abantu banduye umugera wacu bakawuvurwa bagakira turi kumwe na Dr Sylvain Nzeyimana umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi akaba kandi ariwe ajejwe imigambi yo kurwanya ikiza COVID-19 mu bitaro Kira Hospital biri i Bujumbura mu Burundi turetse kuba ari umuganga akurikiranye hafi icyo kiza yarakurikiranye neza ukuntu icyo kiza gifata ibimenyetso byacu n'ukuntu umuntu ashobora kwivuza agakira kuko nawe nyine cyamufashe muri aho Dr Sylvain Nzeyimana
ndabahaye yambu mahogoshe
murakomeye ngaho i Bujumbura
ego mbe n'amahoro n'ukuri amakuru ni meza
ego mu ni byiza cyane rwose murakoze kuba muri tabiganiro turi kumwe kandi n'umuganga w'umurundi akorera mu bitaro byo mu gihugu cya Afurika y'epfo nawe nyine akurikiranira hafi icyo kiza kandi nawe nyine nka Dr Sylvain Nzeyimana yakirwaye akagikira muri aho jado ni byiza
ego muraho
murakomeye ngaho
ego turakomeye turashimiye Imana
ego mukorera muri Afurika y'epfo mu bitaro
Netcare
ariko muri kigali nibaza ko muri mu karuhuko aho muri Canada
yego aho ngwariye aho naje ngwariye ikiza cya corona ndi mu karuhuko ngwari nkaba ndi mu gisagara cya Montreal mu gihugu cya Canada ndacyabandanye ibikorwa byanjye muri Afurika y'epfo
ni byiza cyane rwose reka rero dutangure kuri we muganga Sylvain Nzeyimana ikiza COVID-19 cyifashe gute mu Burundi cyane cyane mu bitaro muvuriramwo muri Kira
icyo nababwira ni uko mu Burundi kumvure mu Burundi byo muri Kira gusa ko ibyo mu Burundi hariho uburyo bwo kwimenya bitangwa n'ubushikirangandi ariko gushika ubu dufatiye muri rusange ibyo ibiharuro tumaze kuronka bivuye mu bushikirangandi ni uko gushika ubu abantu bamaze kugwa ikiza kuva bitangura mu Burundi hari awe nibyo gushika ku itariki 31 z'ukwezi k'umunani ukuduheje hari ejo ibihumbi 12 n'amajana atanu na 85 bamaze kugwara icyo kiza bikavugwa kandi n'ubushikirangandi yuko hamaze kwitaba Imana abantu 10 muri kirya rero abagwayi dufite uno munsi kuri amatandi ko ndabwiye ko nabagwayi 12 bari mu bitaro kubera iyo ndwara muri no mwanya cyo tubavugana
Ego be, kenshi na kenshi be, Dr. Sylvain Reimana, iyo abantu bumvise ko umuntu hateye ikiza, hariho nk'abantu benshi bashobora kubifata n'imibegwe, ariko kubona nka mwebwe umuganga azi neza ukuntu ashobora kwikingira yafashwe n'icyo kiza, ubutumwa mwoha nk'abanyagihugu basanzwe badakunda kuba baronse amakuru umwanya wose nk'ubu.
Ego ikibazo ndatumva ni kuvuga ikiza bikiza icyo mwamenya ni uko cyandukira gose rero kukiganya kwa mbere ni ukwikingira kwambara agapfukamunwa gukaraba ubu nibyo duhimiriza abagwayi ariko cyane cyane kwipimisha iyo wumva ikimenyetso icyo ari cyo cyose kijyanye n'iyo ndwara hariho gukorora hariho gucika intege hariho gushyuha hariho ibimenyetso bidaseswa by'iyo ndwara rero ugasigana kwipimisha muri rusange niko navuga hanyuma wipimishije imiti irahari kandi no kwivuza kare nturindire kuremba kugira ngo ujye kwivuza
muravuze ko imiti ihari ariko twatwe nko mu bihugu biteye imbere cyane rwose naho nyene naho hari imiti usange ibitaro byuzuye aha twavuga nta muri leta z'ubumwe za Amerika ugasanga ika hariho n'ibyuma byo gutanga oxygene umwuka usanga kenshi na kenshi bitagwiriranye aho mu Burundi bishobora kuba ari ikibazo gikomeye
ukungene bizogenda birahindagurika nabyo nashobora kuvuga ubunye kazoza kazi imana ariko nibyo yuko hari abantu ijya miti tubaha ibinini isendwa ugasanga babaye ujye mu bitaro bakajya mu bitaro bagahabwa oxygene n'ibyo bakomereza umwuka kandi bakabona imiti bicishije mu mitsi bakabona imiti atari ibinini byo kunywa mu kanwa ariko bakabona imiti umuntu atera y'amaserumu nibyo kuko imiti nabwiye bijyana naho umuntu yatanguye kwivuza ariko nibyo hari igihe uwo mugera usinzikaza umubiri amahanga agasinzikara gusa naho umuntu akenera kuronswa oxygene kugira ngo arembe akaronse umwuka umubiri wananiwe kugira ngo wihemeke
mutubwire mu majambo make cyane rwose murashaka kuba mwiruka nkaho mwanduriye byatanguye gute
nka njyewe ibyanshikiye natanguye kumva meneka umutwe nka meneka umutwe nkagira n'ibicurane ariko mu bumwe ngo ni ibicurane bisanzwe icyagiye rero gutuma niyumvira yuko nafashwe n'icyo kiza ni uko natanguye kutamotegwa kumotegwa numva ko bihiye cyo kimwe no mu kanwa nkumva akanovera k'ibyo mfungura ntako icyagiye gukurikira haheze n'iminsi itatu akayaba gukaragiye karagenda ku buryo ndazi imfungurwa numva atakaba bumvise namba hanyuma ku munsi ugira kane ariko nacenge na kwipimisha natangiye kugira umucanwa numva umengo ndakanye ku mugoroba nipfuka nkavuga ngo mbega yemwe ko turi muci ngenda gutya kugira ngo nkanye gushika naho nipfuka navuga nti ndazi ibimenyetso kumene ku mutwe kutamotega kutagira akanogera mu kanwa nabona kandi ndakanya numva nkanye kubera ko umubiri wanjye ushyushye sanagenda kwipimisha bacaba basanga ndarwaye bacaba basanga mbere n'umutambukanyi wanjye arwaye sanavuga nti reka ntangure imiti imiti yose turayitangura kandi byagufata iminsi indwi iminsi icumi gushika kugira dukire neza
mwoba mwibuka nk'ahantu mwibaza ko mwanduriye
ntabyo nibuka neza ariko nsubiye inyuma gatoni nkumva imwe imbere y'uko tugaragaza ibimenyetso jyewe n'umupfasoni wanjye hari umuntu twicaranye yari afite ibimenyetso nk'ibicurane akatubwira ngo jyewe n'ubwo nk'ibicurane umwanya umwe akiyumvira yuko ari kubera umukungugu ati nari nabize ruguru ntiyadakora umukungugu ati nicyo gituma amaze iminsi ninyira ati rero mfise ibicurane uwo muntu rero twari twicaranye ahantu twegeranye turibaza rero yuko ari aho dushobora kuba twaranduriye niko twe twibaza kuko nawo umuntu yaciye nawe agenda kwipimisha haheze n'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu bacamubwira ko arwaye
reka namwe Dr. Jado ni nziza mu gihe cy'umutubwiye cyane cyane mu gihugu cya Afurika y'Epfo mukoreramo n'igihugu cyiza cyane rwose ko uyu mugera umaze gukomera cyane rwose hariho reka n'ubundi bwoko bwayo bwadutse reka hariho n'ubundi bushasha bita C1-2 buri kuratohozwa ibintu bifashe gute muri icyo gihugu Dr. Jado ni nziza
mu gihugu cya afite ibintu ntibyoroshe no vuga ko ubiko biroroha gusebuke bwa umunsi iheze mu kwezi kwa gatandatu mu kwezi kw'indwi ibintu byari bimeze nabi rwose ibitaro byinshi amavuriro menshi yari deborde abagwayi benshi indembe nyinshi ingorane zari nyinshi rwose rwose ku buryo ibintu byari biteye ubwoba mugabo nubwo mbwiye ko ari ubwo bwoko bundi bariko buribonekeza ibiharuro ubutiko turavugana biriko biragabanuka rwose nk'abagaye mu bitaro benshi bariko amasara amwe n'amwe ariko arugagwa nibaza ko ibiharuro vurema muri afurika biriko biragabanuka ubutiko turavugana ku munsi turaronka abagwayi bashasha fisidi n'igihugu kininiya gifise imiliyoni mirongo itandatu hafi mirongo indwi z'abanyagihugu urumva ku munsi mu gihugu cyose turatora ibihumbi indwi n'abagwayi mirongo inani na batandatu itariki igenekezo ya mirongo itatu n'imwe abagwayi bashasha byari ibihumbi indwi n'abagwayi mirongo inani na batandatu ku gihugu cyose mugabo mu mezi aheze ibiharuro byarashyika no mu bihumbi mirongo ibiri ku munsi y'abarwayi bashasha bafite uwo mugera bimwe byibonekeza rero ko ibiharuro biriko biramanuka mugabo ntibica dusinzira ngo biriko biragenda neza ahubwo ingamba zo kwirinda no kwishingira no kuvura zazongera mugabo afurika ifite ibintu biriko biragenda neza gatonya gusumba uko byari bimeze mu mezi mu kwezi kwa gatandatu no mu kwezi kw'indwi ariko njyewe muri mu kwezi kwa gatandatu mu kwezi kw'indwi nanjye naciye mfatirwamo nyine nanjye ndarwara ngaho imana yarakingiye ndakira
mweho mwo bamwibuka aho mwanduriye icyo kintu
niwe nibaza ko bana muri iyo bagi yo mu kwezi kwa gatandatu kw'indwi nibaza ko bana bayikuye kwa muganga nyine nanjye
kwa muganga ego hari abandi mubo mubana uba baragize iyo ngorane bakagwara icyo kiza nabo
urabizi mu kiganiro twakoranye mu kwezi kwa kabiri hari n'umugenzi w'umurundi tubana
egome ndamwibuka
kuko
abo mubana mu nzu
yajewe marishanse cyangwa sinzi n'abajenyine naribana nta wundi muntu nanduje cyangwa yanduvuga ko yanyanduje twabana
nk'uko murabivuga
bayikuye kwa muganga
egome nk'uko mwariko murabivuga hariho abarundi batari bake baba muri gihugu cya afurika y'epfo kandi hariho n'abahitanye n'icyo kiza reka tuboneneho akanya ko kwibuka umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika yakunda gutanga ibiganiro bertrand batazira kasiyuse reka tumwibuke mu gacere k'umunota umwe nyine dr jadon nziza abarundi none bari mu icyo gihugu nk'uko twabivuze si bake bariyo kandi n'abo kimaze gusindikaza si bake ikintu bariko ingingo bafashe muri iki gihe icyo gihugu kirimo umugera w'ubwoko butandukanye bityo kiza abarundi babifashemo gute ingamba ikaba imigambi myiza myiza ikurikiye bariko bafata iyo bari nk'iyo
ingamba y'ibyoroshye izo nk'uko ubushikiranganzi bw'amagara y'abantu bubandanya guhimiriza abanyagihugu bandi basigasizwe n'abandi batsindisha igihugu ni ukubandanya kwikingira kwambara masike kudezinfekta kwirinda kwirundanya ahantu disansasiyo sosiyale hanyuma no kwipimisha hanyuma tugahamagarira abantu bakikingira kwikingira kuko biraboneka ko iyo abikingiye usanga urarwara mugabo niba urwaye ntusinzikara tumare iminsi mu bitaro cyangwa usinzikare nk'uwikingiye turabandanya rero guhimiriza guverinoma irabandanya guhimiriza abantu izo ngamba zo kwikingira kwambara masike kudezinfekta no kwirundanya ahantu hamwe nko kujya mu nsengero ukarimita abantu kujya mu birabo mu mabare mu maresitora hose hakaba hariho imetero zabugenewe kugira ngo abantu ntibegerane bose hanyuma marundi hagati yabo gufashanya ubanduye cyane uko hariho impact hariho ingaruka nini ya bose uretse kurwara abantu bagapfa mugabo hari ingwa ingora niya y'ubutunzi n'abantu barabuze ubuzi usanga abandi nabo aho bakora mu maresitora amakampani y'ubusekirite usanga ibintu byarabuze urumva stress by'amagara gusa hariho n'indi ngorane nininya y'ubutunzi n'abantu basanga ari impunzi ari abimusira usanga bafunzwe n'ubuzi bwo kwisumamo usanga hariho n'indi ngorane nininya rwose
ariko ubushakashatsi aho bugera buramaze kubona biramaze kugaragara yuko iyo umuntu arwaye iyo ndwara iyo ayikize umubiri uba wakoze basoda no kurwanya iyo ndwara abo basoda rero baravuga yuko biravugwa yuko bashobora kumara amezi atanu kuva ku mezi atanu gushika ku mezi umunani umuntu atarasubira kurwara iyo ndwara ariko rero ikindi kintu nacyo umuntu akwiye kumenya ni uko iyo ndwara nayo ifite amasura menshi niyita ngo amavariant urashobora gusanga umuntu avuye nko mu gihugu kirimo ubwoko ubuye n'uvuga nk'inyamoko y'uwo mugera ugasanga rero nk'uno munsi urwaye uvuye nko mu Burundi ukaba wanduye umugera w'ubwoko ubu washyize ahandi ugasanga abasoda ufise kumbure ntibashobora kurwanya ubundi bwoko bw'uwo mugera nyine biravugwa kandi yuko nk'incanco zimwe zimwe tuvuze incanco n'abasoda b'umubiri cyangwa n'urushinge bagutera kugira ngo rugukingire hari incanco zimwe zimwe wasanga nko ngaho muri Afurika y'epfo hariho umugera wa covid cumi n'icyenda usanga incanco zisanzwe zitangwa zidakora kuri uwo mugera nibyo umuntu ashobora gusubira kuyirwara yayirwaye kandi biravugwa yuko n'umuntu yamaze kuronka urucanco ashobora kuyirwara gusa ngo ntimukariya gusumbya uwundi muntu atari yarafashe urucanco
none izindi ngingo muri kumurafata kugira ngo icyo kiza ntikize kibasubire mwakigiye bimwe bimwe mu bintu mukora kugira ngo mwirinde icyo kiza ariko nk'umuntu amaze kukirwara wewe araze ukuntu gisindikaza abantu ingingo zikomeye muri kumurafata n'izihe docteur ingingo muha reka impanuro muha n'abarwayi banyu ni hizi
egome ubu unye twebwe aho tugeze nk'abaganga turahimiriza abanyagihugu kwikingira icyo kiza kuko biragaragara yuko kiza ukuntu cyandura hariho uburyo bwo kwikingira uburyo bwa mbere mukwambara agapfukamunwa icyo ni ikintu gihambaye rwose nko mu modoka ari zunguruza ingenzi nk'ahantu hakoraniye abantu benshi abantu aho bakoraniye bakikingira bakambara agapfukamunwa biragaragara kandi ko intoki amaboko y'umuntu nayo none afite mu ruhara nko kuramukanya gukora ku bintu bimwe bituma umuntu ashobora kwandura bidusaba ko abantu bamwe bakaraba n'amazi meza n'isabune cyangwa bakaraba na alcohol cyangwa izindi dezinfekanto byica imigera iri mu ntoki ubu aho niho tugeza ariko murumva yuko nko mu mahanga bariko baravuga ibintu by'urucanco urucanco byaragaragaye yuko rugabanya cyane rwose abantu bandura kandi rugakingira n'umuntu naho yogwara ntasinzikare rwose ibyo rero urumva leta y'igihugu ikagerageza kuraba ukungene n'ibyo byokunda nabyo ni ubundi buryo ariko uburyo bufatirwa hejuru ubundi buryo bwo kugira ngo bukingire abanyagihugu ariko twebwe aho tugeza turasaba abantu kwikingira n'uburyo buhari hanyuma kandi turasaba n'abantu kwipimisha iyo umuntu yumva ikimenyetso icyo ari cyo cyose akipimisha agapimisha n'abantu bamwegereye kugira ngo abantu bivuze hakiri kare kuko imiti irahari
muravuze bimwe mu bintu abantu abanyagihugu bashobora gukora kugira ngo bagabanye ubwandu bw'icyo kiza udupfukamunwa utwo turaboneka cyane rwose muri iki gihe mu Burundi umurundi nyarucari wa ruguru arashaka kuronka aho atugurira mu buryo bworoshye
ego rwose ubundi tukamubona hariho n'amashyirahamwe menshi amashyirahamwe yo mu gihugu yatangiye gukora ubupfukamunwa. Ubwo bupfukamunwa ari ubupfukamunwa budavuye hanze bukorwa nuko byakozwe n'imashini, ariko hari n'ubupfukamunwa abantu bikorera. Aya mashyirahamwe rero yafashe iya mbere mu gukora ubupfukamunwa, kandi bufasha rwose ubupfukamunwa bukoze mu gahudu kameze neza, usanga umuntu wese akipfuje ashobora kukaronka mbere bakanga gutanga no ku buntu. Ingorane y'ubupfukamunwa ahanini n'ingorane y'uko umuntu atahura ko ategeze gukambara, ingorane niyo bwaba nayo ahandi ubupfukamunwa bwo bwari buhari.
Ninziza mu gihugu cya Afurika y'Epfo nibaza ko abanyagihugu muri rusange batekewe n'ubwoba kubera ubwo bwoko butandukanye bw'icyo kiza kandi bukomeye cyane rwose. Ikintu mubona abanyafurika y'Epfo bakora kugira ngo bitwarike cyane kwandura icyo kiza nk'ibi?
Sosiyete yose usanga abanyagihugu bamwe hari abantu bakurikiza amabwiriza nk'uko bayahawe, n'abandi usanga bafata ibintu minenegwe, n'abandi bakurikiza neza. Mugabo urabona ko abantu benshi kubera ko babona ibiharuro gupfa nk'ubu Afurika isida abantu bamaze gupfa ibihumbi umunani ibihumbi mirongo inani na bibiri n'amajana mirongo itandatu n'umwe. Aba ni abantu bamaze gupfa mu gihugu cya Afurika y'Epfo n'abantu benshi barabandanya rero bamwe bamwe kwikingira, benshi barikingira baragerageza kwikingira ubupfukamunwa, gukaraba uko bishobotse ahantu hose birahari. Udupfukamunwa turaboneka ku bwinshi baradutanga cyangwa n'abacugwe bakagura amahera make, hanyuma baragerageza no gushyira distance sosiyale. Ikindi nagira nongere kuri mugenzanje uretse ko ibi yavuze by'ubupfukamunwa gukaraba n'ibindi, gufungura neza gufungura ankarite ankarite nabyo mugabo karite ibaho abantu bayo diferanse anse manje nourire abantu bagafungura ibintu bifite intungamubiri nk'ama antioxida ibintu bituma kujyo ujya mugera ugufashe utagusinzikaza rwose. Usanga atari ibintu bihambaye rwose i Burundi twarahezagiwe, igihugu cyacu kirafite ibintu by'amafuruyi, imboga zimeza nyagwatsi zimeza ikintu nutrition nacyo ikintu tugiza guhimiriza abantu ntibafatire ego ndabizi ko fateri y'ubukene nayo nyene iwe muri Afurika mugabo usanga nk'imboga nyinshi nyagwatsi amatunda menshi amafuruyi aboneka iyo nayo tugihimiriza
bityo si cyo kwikingira kugira ngo tugize n'ikiza cya corona. Yego mu kinyo cyose cyo kumese ko muri kumwe n'abandi nyakundi za kumviza yani yo muri sanga abatumije ni Dr. Sylvain Nzeyimana akaba ari umukurikira mu by'abaganga mu Burundi, akaba akorera mu bitaro Kira Hospital ibitaro byitwa Kira mu Burundi. Turi kumwe kandi na Dr. Jadon Nziza akaba avurira mu bitaro byo mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Umwaka kanya ndabona dufite umunywanyi radiyo Ijwi rya Amerika. Muraho John.
Ariko turaho mwaramutse Frederic.
Mwaramutse neza, ni John ndayizeye.
Ego me,
murasikiraza mwase icyumviro.
Ndafite ikibazo n'intererano.
Ego.
Nagerageje gukurikirana ikiganiro ariko byari byangoye gufata umurongo neza kubera umurongo nahora nsa ko nahamagaye bambwira ngo urugaye.
Yego.
Jewe ku kibazo cy'iwanje na iyo covid 19 na jewe yaranciye ko narayirwaye.
Mutwibutse aho muri John.
Mu kisagara cya Sudarapid state ya Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yego, icyo kiza rero nawe cyaragufashe.
Na cyewe cyaramfashe.
Yego.
Ariko ndagifite ku kibazo naragize ibimenyetso nk'ibyo uwa mbere numvise yavuze kumva imfungo kwa mukanwa ntacumva yuko harimo ibihungo nkumva ntibimotera neza, ariko ntangura gukorora ngiye kuyipimisha bandoramo yuko mfite covid 19 icyo bita positive. Hanyuma baca bambwira ati rero no kugenda muhira uwihe mu kato no kuvuga uyugaranira ahantu utabonana n'abandi bantu ariko ndababaza ati none nini yugarana atamuti ndiko ndafata nzokira ngo wengo genda ngo niwabona urenze utoce ugende kwa muganga hanyuma bakuvure ariko iminsi cumi n'ine bampaye narayirangije birijyana byo nyine ata n'umuti n'umwe mfashe subiye no kuyipimisha bambwira yuko ndi negative atangorane fise ata muti nafashe numvise harimwo muganga nagomba ndamubaze none umuntu ayigwaye arashobora gukira bayimutoyemwo ata n'umuti n'umwe afashe
ego mitika abandi bakwishyura icyo kibazo niba ufite ibindi bibazo ukabibaza hanyuma reka dusange usubiza gusubiza Sivanze imana ibyo nibintu bishoboka ko yagwaye iyo ndwara hanyuma ikikiza yonyine cyanke n'igipimo cyagenze nabi
ego me ni ukuvuga yavuze n'iby'ukuri indwara ya virusi niyonye ya covid-19 nta muti kanuni wayo uhari n'imiti umuntu atanga n'imiti ifasha umubiri imiti ifasha umubiri kugwana mu kurindira yuko wo nyene ukora abasoda bo kugwanya iyo ndwara mu byumvuko nta ndwara ya virusi za gripe nta muti wa virusi ya za gripe uhari kanuni ni ukuvuga iki iyo umuntu ameneka umutwe arafata umuti ugabanya kumeneka umutwe iyo umuntu ashuha turamuha umuti ugabanya gushuha iyo umuntu akorora turamuha umuti ufata gukorora iyo umuntu adafite utugubu turamuha amavitamine akagira utugubu akagira akayabagu hanyuma ibyonyi ukabimuha n'iminsi itanu cumi n'ine umubiri we ugaca wera wigwanira bisigura yuko hari n'umuntu adafata umuti n'umwe ariko umubiri we ukigwanira ugaheza ukanesha iyo ndwara bisigura yuko mu bitanzwe abantu batinzikazwa cyane n'iyo ndwara n'abantu baba bafite umubiri unaniwe unanijwe n'imyaka iratuma icyo kiza gikarira umubiri abantu bakuze barakarizwa nicyo kimwe n'abantu bakuze bapfuye cyane muriyishwe n'uyu mugera hanyuma kandi umuntu asanga afite izindi ndwara zituma umubiri unanirwa nka diyabete hypertension hariho n'indwara zimwe zimwe nka kanseri indwara nk'umugera wa sida ugasanga iyo covid-19 ije nk'indwara y'icyuririzi ije guhohosha umubiri ariko mu bisanzwe umuntu akomeye atari n'ingorane afite arashobora kuyikira atari n'umuti yiwe arafata ariko rero nababwiye ko covid-19 iri kune iri gutanu hariho ubwoko bwa covid budakaze cyane hariho n'ubwoko bukaze cyane muhora mwumva iyo bita variant delta cyangwa variant sud-africain cyangwa variant yo mu buhinde byaje bikaze rwose ku buryo umubiri utashobora kwirwanira ku buryo mbere n'imiti abantu batanga atatu yamara indwara umuntu ashobora gukira atamuti yiriwe arafata birashoboka
hariho n'ubundi bwoko buriko buraduka muri afurika y'epfo bitohozwa ubwo bise C12 tugarukwe jado ni nziza namwe mutubwire ibyashyizwe na John Ndayizeye ko yagwaye icyo kiza agakira atavuye mu nzira kuri iki bintu bishoboka
n'ibintu bishoboka rwose ibyo navuye ku murongo gatonya mugahongera numvise gatonya ikibazo yabagiye nibyo twari ko turahimiriza ko ibisanzwe ufashwe hakiri kare bakabona ko urwaye ukipimisha nibyo bituma duhimiriza abantu kwipimisha hakiri kare ubundi urwaye hakiri kare utarasinzikara icyo bituma urondera ubufasha hakiri kare mugabo birashoboka rwose ko ukira utavuwe nibyo twariho turavuga ko umubiri wawe usanzwe uwufata neza ufata uwuhaye intungamubiri zikwiriye aho tuvuga nka vitamine C ziboneka mu mafuruwi nk'ama oranje n'ibindi nikotinic acid tiamine vitamine C vitamine D zinc umubiri wawe ukaba usanzwe ufite ingufu hanyuma ukaba utari bwasinzikare rwose hanyuma ukaba utari usanzwe ufite izindi ndwara usanganye ufite izindi ndwara nk'indwara za pumo indwara y'umutima udafite hipertansiyo udafite diyabete udafite indwara z'amatsiko udafite umubiri wawe usanzwe ukora agasiporo birashoboka neza gose gukira itavuwe ngaho ndabitegwa nigiye nyipimishije n'indone n'ubwoko bwa varia yagufashe kwa arandi mavaria akomeye usanga
Ego me, mu Burundi mu gihugu cy'u Burundi merukayo matameza abiri mvuyeyo naratemberereye intara nyinshi ntaha imanza nyinshi ariko abanyagihugu baho bose nabumonye haba mu masengero haba mu manza ikintu bita kwitaho ibintu byashyikirijwe n'umushikiranganji w'amagara no kurwanya ikiza sida yarababwiye ingene bifata kukiza COVID-19 ariko n'umwe kwijana akikwirikiza kuko bawupfukamunwa nta n'umwe abubazwa nkabo gukaraba mu masoko natashemwo amazi bayaca impande umenga mishano bashize ku rugi rw'amasoko nashaka ndababwire yuko jewe nkishika ku kibuga cy'indege niho naheruke kubona bambaye ubupfukamunwa ariko maze gushika mu mihinga itandukanye jewe ndatambaye nkaraba barantwenga ati uwo nakarabe ngo akuriyo abantu batikiriye ndababwira ati kiza cateye impande zose uko ari kimwe kikitesi nta nahamwe kitashika naha mu Burundi kirahari namwe rero nimwikingire ikindi nacyo cyambabaje ni uko basanga bazi yuko ikiza gifatira mu mate y'abantu cyane ibyuya by'abantu ugasanga biciranye kubabyigana hanyuma washika muri ba bandi biherereza urukanwa urwagwa bakaba bagihererekanya imikenke mu isorori irimo inzoga kandi batinona yuko ikiza cyabateye rero umuganga sindazi neza yuko avuga ijambo rikumvirwa n'abantu uhereye ku muto gushyika ku muperezida arabe aterera intererano kuriya mushikiranganji bongere bashiremo umuriro ukomeye mu guhimiriza abanyagihugu mu Burundi kuko maze iminsi numva yuko cyasubiye kwigira ndazi tugavuge rero ngo ikiza ngo imana irikira tufasha ngo nikitowafata wamenye yuko n'imana yatanze ubwenge kugira babukoreshe bakurikize impanuro z'umushikiranganji cyari cyo cyumviro n'intererano nari nanze
murakoze John intererano ya John iracya amakenga Dr Sylvain Nzeyimana ibintu byifashe gutya
ni ukuvuga ibyo John yavuze izo impanuro zose nizo zamazitangwa mbere kuva bavuga umwe ubibukuru ugakwira hose umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nibyo yamasemerera kuva agitorwa yarashyize imbere umugambi witwa ndakira sinandura kandi sinandukiza korona virusi nibyo byose izo mpanuro zose zigeze gutangwa nizo umuntu ariko arashimikira ko uno munsi ariko rero burya ibizaba byamaho kandi bavuga ngo umuryango ngo umwe agatukisha umuryango nibyo kuri hari ibigaba kandi nibyo abo bantu bose babahesha mu gukurikiza impanuro zitangwa n'ubushikiranganji zitangwa n'abategetsi nibo bakwegera abandi nibyo ukuri kandi kuri izo mpanuro Jonathan numva atanga kimwe no kongera ku ibyo avuze nibyo ahubwo ni byiza ko bitavuze umuganga nka jewe bivuze umuntu w'umunyagihugu yabyiboneye ashobora kubwira bagenzi biwe aho rero ndamushimiye rwose kubona akanguriye abantu bose ariko bavuga ibiganiro yuko kwikubita agashyi kuko imbere yuko abandi bakira ubanza gukira rero ibyo avuze ni iby'ukuri kandi badaye ko bamumviye ibyo babifatana nkama ibyo mpanuro atanze n'impanuro z'ukuri nta kuntu na kumwe abarundi boshika mu mahanga bakubahiriza amategeko yo kwa muganga afasha gufunga icyo kiza ariko bashika iwabo cyangwa mu Burundi bakayafata mu neza rero ndamushimiye ijana ku ijana ahubwo ni kuduha dufata abantu nka ba John turabakeneye
John nyine yavuze ko muri iki gihe naho hatanywa impanuro abo mushikiranganji ijeje amagara abantu n'abandi bategetsi bose batanga impanuro ariko abanyagihugu reka n'abarundi muri rusange basa na batazita ho John yavuze ko akeneye kandi gacanwa eka ibintu ubona byo kurwa Dr. Sylvain Zeimana kugira ngo abo mwavuze ko ari bigaba nabo nyene bajijuke babone ko igitsinza ikiza gikomeye cyane rwose ni hibi
ibintu byo kogwa ibintu byo kogwa n'ukuri nibaza yuko byo ba ibintu byo ku byo guhanura hanyu muhanuye umunatumva ukamuhana nta kindi cyo kogwa kuko hariho ibintu usanga novuga biterekeye umuntu umwe no kuvuga iyo mu gifaransa bavuga iki kigashitse ni probleme de santé publique no kuvuga ni kintu cyerekeye amagara muri rusange y'abanyagihugu bose no kuvuga rero ni guhimiriza abantu kwikingira utabikoze agahanwa burya nta muntu n'umwe yoshima guhanwa agahanwa bakamuca amande mu bindi bihugu byarakozwe kandi byarakunze hanyuma kandi bakabishyiramo ishyaka ryinshi kuko turamaze kubona yuko buri muntu iyo wamuciye amande cyangwa iyo wamuhanye araheza agatsinda bisumbya nta kindi umuntu yogira mu mabisi yunguruza abantu mu mabarabara mu mamanza ku masoko ku masengero abantu bakaza bafite ubupfukamunwa bagakaraba utabikoze bakamuca amande ni uko nyine nta kundi gen nubona kuko wumva nta kindi kintu cyofasha mu guhanura hanyuma umuntu nawe agize akagara mu Rwanda agahanwa
impanuro zatanzwe na John ndayizeyemo impanuro zikomeye cyane rwose ariko akaba yavuze n'ibintu biteye amakenga cyane rwose aho abanyagihugu babandanya gusangira imikenge mu rwato rumwe aho abanyagihugu kenshi na kenshi atacyo yabwiye kwambara udupfukamunwa ibyo bintu mwebwe mwarazakiye guteye muri afurika yepfo niko byaba byifashe naho
umunywanyi w'ijwi rya Amerika ndamushinze rwose ninjye ibintu bihambaye rwose bibaho ibintu ngaha muri afurika isi ibyo birahari mugabo ngira icyo nonsikiriza bihambaye ni uko habaho amategeko amategeko y'ubushikiranganji agakurikizwa akurikije agahanwa icyo navuga ni uko nko muri afurika isinde nk'ibyo bintu byo gusangira mu imikenke gusanga abantu ari benshi iyo ibiharuro byaduze rwose mu isanzwe kudandaza urukanywa ibirabo birugagwa nk'iminsi 30 nk'iminsi 20 gushika ibiharuro bigabanutse kuko usanga bigoye kubwira umuntu ngo ambara agapfukamunwa yaborewe mu nzu yaborewe umukontorora gute alkoro iri mu bintu bituma abantu udashobora kubakontora ngo wabwire icyo bakora nicyo bituma nka filimi side kenshi barakunda kundara ibirabo cyangwa bakabuza kudandaza gushika ibiharuro babonye ko bigabanutse ikindi nacyo ni uko ibintu aho bibera bibi ni uko iyo uri kubigenza nabi si ibintu biba biri ugatwe k'iwawe gusa kuko iyo wigenje nabi ukanduza abandi bavuga ngo uburenganzira bwawe liberite yawe iherera aho iwundi itangurira ni ukuvuga ko iyo aba ari ikintu wewe uvuga ukabifata minenego ukaba ikigawa umugabo bikica wowe gusa mugabo wumva bica biza bikica n'abandi abandi bo bariko barakurikiza amabwiriza nk'uko bahaye n'ubushikiranganji nicyo gituma mu bihugu nka muri Canada nabonye mu minsi iza bariko barintroduza ikintu bita ngo pasiporo vakisina aba bantu badashaka kwikingira kugira ngo umugera ugabanuke mu maresitora mu mabare bagiye gushyira ngo pasiporo vakisina nabonye ko ziba zifite nka kode warikingije telefone yawe bagaca bagura telefone zana kode y'urushyiracyo rwawe utari ufise ntuzinjira aho hantu ibyo onge bamwe babifata nk'indoto mugabo ni realite n'ibintu biriko biraba introdwi mu bihugu biteye imbere muri Canada mu minsi iza ngo baratangura kubyintroduiza ibyo byose no guhimiriza uretse imwe byo guhana ariko turakora i Burundi umuntu adakurikije amabwiriza ngo ahanwe biboneka izo n'ingamba nyinshi ziri zafatwa mu bihugu bitandukanye kugira ngo abantu bakurikize amabwiriza bahabwa n'ubushikiranganji cyangwa n'andi maserivisi abijeje kugira ngo abantu bagume ku musitari ku murongo wo kwishingira icyo kiza
ni mwiza cyane gose.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri kumwe abandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika kiganiro ni muri sanga batumire ni Dr. Sylvain Ndayizeye tumukaba kandi turi kumwe na Dr. Jado Ninziza tubari kumwegwe Dr. Sylvain mu tubwire cyane cyane ku byerekeye ibintu turiko turabona muri iki gihe aho ikiza COVID-19 gisa n'icyasubiye kwiyongera mu ntara mu bihugu byinshi cyane rwose no mu ntara zitandukanye zo muri Leta Zunze za Amerika mu gihe hariho kizera ko cyari ko kiragabanuka gisa n'icyasubiye kwaduka. Hari n'ingingo ziherutse gutangazwa n'ibihugu bitari bike nk'u Buraya butangaza ko atamuntu azoba avuye muri Amerika ataronse inshingano zose zibiri ubuzosubira kwemerera ku butaka bw'ibihugu by'u Buraya. Leta Zunze za Amerika zivuga ko ika ingendo zo muri kuja muri Canada igihugu kibanyi zisa ni zigiye kugabanywa nazo nyine kuri ico kiza kibandanya kwiyongera. Amakuru nkayo ababwira iki cyane cyane nko mu Burundi, ingingo nkizo zirakwiye gusubira gufatwa mu Burundi naho ngende
mu bajije yewe
ego Sylvain, Dr. Sylvain.
Oh Sylvain, okay.
Aratwumva? Murashaka kujya kuri icyo kibazo ndabona Dr. Sylvain mikro yiwe yo ituguruye?
Yego, nkuko nari mbivuze, ingingo nk'izo zirakenewe kugira ngo abantu bajye ku murongo w'ingamba zifatwa n'ubushikanganji bw'amagara y'abantu. Igihugu kigizwe n'amategeko, ifuho twubahiriza amategeko y'igihugu. Sino urongozi ntacyo ba umariye abanyagihugu.
Muri
nibaza rero ko ego twarahezagiye Burundi, sinzi ko ari klima, sinzi ko ari ahantu turi, mugabo nibaza twarahezagiye bose kiza icyasinzikaza Burundi nkuko cyasinzikaje ibindi bihugu byo muri za Buraya no muri Amerika. Mugabo ibyo cyo twifata minenegwe ngo tureke gufata ingamba mu gihe tubona hakujya igoma mu Rwanda n'ahandi kiko kiratikiza inganda. Nibaza rero ko natwe twogerageza bishobotse tugashyira ibihano umuntu atari karakurikiza amabwizwa runaka agahanwa kabera akarorero abandi bikabera akarorero abandi kuko nibaza byongeye ko ubukene dusanzwe dufite kiramutse kije i Burundi tukagira abarwayi benshi, amaserivisi akugagwa menshi, baza abarundi benshi batunzwe no kuyungunganya no kurima n'abantibakore nk'uko bikomeramira mu bindi bihugu. Mu gihe tuko turinagura mu bintu by'ubutunzi, ingorane z'ingwano n'ibiki twagize twoshika kure rwose. Nibaza rero ko ni vyiza ko Leta ibishyiramo inguvu mu gukingira ayo mategeko yashyizeho agakurikizwa neza kugira ngo twikingire idushike habi rwose nk'ibindi bihugu byashyitse.
Dr. Sylvain Nzeyimana, nkuko twako turabivuga ikiza COVID-19 gisa n'icyasubiye kuba intambamyi no mu bihugu hari habonetse incandago muri leta zunze ubumwe za Amerika ikana handi ni buraya ico kiza gisa n'icabandanije kuko hariho nyimuzi ko zirafatwa n'ama leta zibuza nk'abanyagihugu kugendera abanyamerika kugendera iburaya mu gihe bo bataronse incancho nka zose ikana Amerika isaba ko kugabanya ingendo mu gihugu kibanye cha Canada ayo makuru n'abatera makinga nko mu Burundi hari ingingo nkizo zikwiye gufatwa
ego no kuvuga ibyerekeye incancho nuko nabagiye bya COVID-19 ni kibazo kirengeye umuntu umwe ni kibazo cy'igihugu kijyanye n'umutekano nuvuga w'igihugu aricyo gituma gushika ubu icyo kibazo nibyo kira abakiraba abakigejwe ni leta ubwa mbere hanyuma abaganga n'abandi bafasha amagara y'abantu bwa kabiri ni kuvuga ingingo zijyanye n'incancho nibaza ko zizofatwa nibaza ko mwazinyitse mu misheze yuko leta yavuze yuko idashaka kwicandagisha ajya kwicandagisha mugabo ikavuga kandi yuko ibyo bakwereka urucanco leta itaza ibyavuga kubera yuko atari yo yakode izo ncanco ni ukuvuga intambwe zijyanye n'ingingo mwe n'ibyo ibintu bifatwa hejuru harengeye kwa muganga ariko icyo nkababwira ni uko ingingo zo kurwanya ikiza zihari kandi hariho mu bushyanganyi bw'amagara y'abantu abahinga babinonosoye baheze bagafasha kugira ngo ingingo zifatwe hageze zijyanye n'ukuntu mu gihugu cyacu bimeze ushobora gusanga mbere bitandukanye no mu bindi bihugu nka Amerika cyangwa Canada cyangwa ibindi bihugu igihugu cyose gifite ukuntu gitunganije nibaza yuko ku byerekeye urucanco nibaza ko ingingo zizofatwa hageze zijyanye n'ukungene mu Burundi bimeze ariko gushika ubu ibyerekeye urucanco biracyari mu bintu bikiriko birigwa rero mugabo twebwe nk'abaganga turazi neza yuko incanco gifasha rwose raba urucanco rw'ubukanjwe cyangwa urucanco rwo karanda bwatumye izo ndwara zizimangana nko muri Afurika umwaka uheze mu kwezi kw'icumi niho bavuga yuko ubunye ubukanjwe bwazimanganye muri Afurika rero urucanco turazi yuko nk'abaganga rufasha cyane gutuma indwara zidasubira kwandukira abantu ku buryo bw'uko nabo kwandukira badakarirwa rwose ubwo bwa covid ruracyari urucanco rushansa ntacyo turuzi ko cyane ariko aho rumaze gukoreshwa barashima baravuga yuko rugabanya cyane iyo ndwara kwandukira hagati y'abantu cyane cyane kuno kurwara icyo kiza kidasinzikaza nibaza yuko na twebwe tuzohereza dukurikira abandi ariko ingingo zirafite aho zifatirwa ni ukwitonda tukarindira
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isiramyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite ubundi munywanyi radio ijwi ry'amerika Professor Lionel Lemesha muraho Lionel
ego ndaho neza Federike
murakome ngaho iwanyu
ego turaho kabisa i San Diego California
mutwibutsa aho muri
ndi mu gisagara cha San Diego muri leta California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika
ego nkuko mwakurikiranye ikiganiro rero turi kumwe n'abaganga babiri bafise amakuru yimbaho cyane cyane ku kiza COVID-19 turi kumwe na Dr Nzeyimana tukaba turi kumwe na Dr Nziza bose bakaba bazi cyane rwose kiza COVID-19 ko banakigwaye kandi bafise n'imigambi yo kukigwanya mu bitaro bakoreramo bose murasa ikibazo murasa ikiyumviro duga ku ijambo
ego ndafise ikibazo kubera numvise ukungene bamye bavuga ukungene kiza cha COVID-19 kiriko kiragenda ariko nashaka ikibazo kijanye n'umuco kuko hariho umuco ngira hari ico watumye COVID nubu igumi ishwarara kuko muranumva hakibandanya kuba imanza uko ahubwo muri iyi myaka haba imanza nyinshi kuzahahora ziba mu myaka ya kera abantu bumva bakigira bakirundana kandi bazi yuko umugera wa COVID-19 wamaze kuhashika hanyuma nkaba numva yuko urumva abantu bamaze gutangura kuronka COVID-19 bayirwara nashaka kubaza yuko babona uko babona ibitigiri mu bitaro y'abantu bamaze kuyandura kuko urumva ari abagira amahirwe bagakira ariko hariho n'abaja mu bitaro barazi rero nko mu kwezi guheze bakagera bagakompara no ku kwezi babona yuko ibitigiriza abandura mu bitaro abandura covid aja mu bitaro byo bazyaraduze muri iyi minsi iheze
ikibazo cyiza no bibutsa ko professeur Lionel Lemesha afise ikibanza cyandikirwa ko amakuru aho n'abanyene akurikirana cyane rwose ibyerekeye kiza covid 19 akabatanga impanuro zikomeye cyane rwose reka icyo kibazo dutangwe tugihe docteur Sylvain Zeyimana ari mu Burundi mu kanya gatoya cyane rwose ndabona kanya kihuta
yego ndumva mwitwari ko wa professeur Lemesha Lionel ujyanye no kugenere icyo kiza rero kirandagasa ku isi cyane cyane mu Burundi kandi akabona umwengo twebwe abarundi turiyanganza ko bijyanye na bimwe ntuzenye yanyavuga John ibyo ni kutuzokuma tubishimangira ko n'ibintu bihambaye rwose byo kugira ngo abantu bikingire icyo kimwe mu bitaro icyo kiza turakibona abarwayi turabavura benshi barakira ariko natwebwe ntitworera amaboko ahubwo kuguma duhimiriza abantu kugira ngo bikingire cyane cyane bipimishe kare kuko kwipimisha kare nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma wivuza kare kandi udashobora no kwandikiza abandi n'ikintu gikomeye rwose muntu mwanya nyuma y'icyo muvuga ariko kandi haracyariho ibyo tutegeza gukora haracyariho ibyo tutegeza gukora nko kurarika abanyagihugu cyane cyane no guha na twebwe nk'abavuzi tugaha intumbero abageze kurongora igihugu twabwiye ati nyabuna hari ibintu tubona byashobora gufasha mu byiyumvire nk'ibyo by'urucanco mwabivuze ni ibintu dushishikara dusaba buhoro buhoro kugira ngo barabe aho ubuvuzi bugeze ahandi duhebwe na twebwe dufashe kwiyumvira
egome docteur Jadon Nziza namwe amakenga ya professeur Lionel Lemesha ameze nk'amakenga yashikirijwe na John Ndayizeye aba muri Leta Zunze za Amerika mu yavuga ko iki
ego ayo makenga arahari rwose kandi ntibinejereje kuko je nibaza ko abantu barayakwiye guhindura inyifato tukajyana n'ibihe tuba tugezemo ego shishigikira ko igihugu cyose kiba gifite ukuntu cyitunganyije kandi igihugu kitajyananye abahururu uburyo yugaye imipaka ngo yashyizeho ibi n'ibi nanjye nshingire uko umuntu igihugu ko ariko cyose cyo kwivariwa twebwe kikaraba twebwe abariko barandura ni bangahe abariko barapfa ni bangahe tubyifatamo gute hanyuma bakagira ingamba bafashe zibereye icyo gihugu nyene kirimo mugabo en general uravye usanga ingingo zifatwa zijya nyene kujya twayevuze abantu bagahindura inyifato nka bene wacu baba bajya mu mashingiro benshi bakaraba ngene bahindura birakenewe guhindura inyifato tukajyana n'ibihe tugezemo na leta igafata ingingo itaravye mu gihugu cyakoze bijya ahubwo ikaraba ikanariza situasiyo yo icyo gihugu kirimo kigafata ingingo ibereye jewe aho ndi yavuze ngo mubona ngo ibiharuro bimeze gute jewe aho mperereye muri afisiside ibiharuro biko biragabanuka rwose ukwezi kwa gatandatu n'ukw'indwi yari imeze neza abantu bapfa ku bwinshi ibitaro byinshi wasanga aho wakiriye abarwayi bamwe iyo bita triage ubikorera mu ambulance utabona naho ushyira umurwayi mugabo turabona ko ibiharuro byagabanutse rwose mugabo bigabanutse niho rero uburongozi bw'ibitaro cyangwa bw'ubuvuzi bwiza kongera ingamba kugira ngo twame twiteguye bitumere nk'uko byagenze mu minsi yaheze jewe aho mberera ibiharuro biko biragabanuka
yego mwese twa cyakumwe na Lionel Lemesha ari kintu kibazo mwa mufite Lionel cyangwa ikintu byo mushikiriza
ego ikindi cyumviro hamwe n'ikibazo ni uko twarabonye yuko cyane cyane nk'uyu nk'iki gisanira gishasha cya Delta variant gituma hafatwa abantu benshi mu kanya gatoyi byarerekanye byaribonekeje ko mu bihugu nk'u Buhinde aho cyatanguriye hamwe n'ahandi ubu bagize ingorane kubera abantu benshi baragwaye baja mu bitaro hanyuma hakenerwa ama oxygen batanga ku bagwaye ndibuka yuko no mu Buhindi barinze gusaba imfashanyo kugira baronke ishobora kubakwira muri icyo gihe nico gituma nashaka kubaza ukungene kuri ibyo by'ama oxygen abo hariho izikwiye cyangwa izoshobora kuboneka cyangwa babandanye bahimiriza cyane abanyagihugu kuko icyoroshye kwambara agafukamunwa biroroshye hako urondeza mu gihugu cyose aho bahari oxygen kandi itoba ihari ikwiye.
Nigome ikibazo cyiza Dr. Zeman.
Ego
mukane gatoni ndabona kane kihuta.
Profesor Nesha kiratomoye kuko mu by'ukuri ugiye kuraba no mu bihugu biteye imbere nane ndaba muri Mexique muri Brazil n'ibihugu bindi mbona biteye imbere ni ukuri iyo abantu bagwariye rimwe ari benshi ntushobora kuronka oxygen yo kubakwiza hari naho usanga abantu baryamye mu bitaro hamwe hamwe mu makoridori y'ibitaro babuze n'ibitanda aho rero urumva yavuze oxygen aho ntabavuze y'amamashini ayemesha bita ventilateur cyangwa respirateur hari igihe amamashini akeha umuntu agapfa umukeno ibyo twarayibonye mu bihugu navuga biteye imbere kurusha u Burundi bivuga yuko umuntu ari kwamagaze ahubwo akadikira ataronerwa kuko ibyo byafitiye abandi natwe twigeze dushyikira kuko abantu bose n'abantu igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri bakenera oxygen rimwe ntandamwe turonka tubakwiza cyangwa abantu igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri cyangwa ibihumbi bitatu bakeneye kujya mu bitaro bajya ino mu bitaro bimwe
ikiro naho
tubakwiza byabona ni ugukinga utararemba nicyo navuga no mu bihugu biteye imbere byaragoranye natwe byashobora kutugora iyo rero ako kagohe atuvuniye ngenda agafashe nka nkama umuntu yokinga ataragwara abantu bakambara ubupfukamunwa bagakurikiza n'impanuro zo kugira ngo ntibarembe ngo bashyire kuri urwo rugero
egome mukane gatoya cyane rwose Dr. Jadon nziza impanuro mu masegonda mirongo ibiri impanuro mwuha abarundi kandi abarundi bose baba muri Afurika yepfo kandi abantu bose abanyagihugu bose kugira bikingire iyo ndwara amasegonda mirongo ibiri
ndamushimiye umunywanyi icyo cyumvira duhaye nibyo birakeneye ko ibitaro byose cyangwa igihugu cyose cyama cyiteguye kikaba ibikoresho gifise respirateur ventilateur zo bikora kikaba gifise capacity ya oxygen tukama twiteguye kugira ngo ntidutegwe tutiteguye hanyuma konseye notanga rwose ni uko abanyagihugu bugamburuka bakabandanya bagakurikiza amabwirizwa bahabwa n'ababarongoye udupfukamunwa kwize desinfekta distance hanyuma bagafungura neza bakagerageza gufungura neza mu gihe bitazimbye umubiri bakubaka umubiri ukaba ufite inguvu bakama bakihutira igihe ubonye akantu katagenda neza ku mubiri ukihutira kwipimisha kandi bishobotse mu igihe incanje zoshika iwacu ntibabe nta bamwe ngo mu incanje kutumara ngo biki n'ibiki bagambukira leta bakikinge
Dr. Hasilvan Nzeyimana namwe mu kanya gato amasegonda na mirongo ibiri impanuro
namera zivuga impanuro ni ukwikingira ubwa mbere ukikingira kandi wikingiye ubukingiye abandi Dr. Jadon yavuze neza uburenganzira bwawe bugarukira aho ubundi butangurira ni ukuvuga ni ukwikingira wikingiye ubukingiye n'ubundi hanyuma tubananye dushishikara twumviriza impanuro z'abaturongoye twumviriza impanuro z'abaganga hanyuma kugira mperaheze ntihagire umuntu wigira ati ndabibazwa ntihagire umuntu afatanye inenege kino kiza kuko kimaze guhitana benshi rero ni ukucikingira kuko n'akaranda kabiteye
egome murakoze Dr. Sylvain Nzeyimana ndabashimiye cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika Dr. Jadon Nziza namwe ndabashimiye cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika n'impanuro mwatanze ndabashimiye abanywanyi bigoye imirongo yarigoranye uyu munsi ntiyabonetse cyane rwose ndashimiye John Ndayizeye ya telefoni ari muri Amerika nkabashimiye na Professor Lionel Demesha ari muri Université mu gisagara cya San Diego aho ni muri California muri leta zunze ubumwe za Amerika ndabashimiye mwese turashimiye kandi abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika bose bakurikiranye ikiganiro muri sanga cyo munsi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese mubandanye kandi mwumviriza ibindi biganiro bi radio Ijwi ya Amerika.